Mwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Burundi mutumvira ku mirongo migufi ya short wave ku metero 19.22. Turabaramukije shuti turi kumwe kuri mikro muri kumwe na Fidel Niyongabo mu mwanya w'ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Urukino rw'anyuma rw'igikombe cy'imigwi y'umupira w'amaguru yabaye ya mbere ku mugabane w'Uburaya ruzohuza umugwi Manchester City wo mu Bwongereza n'umugwi Inter de Milan wo mu Butaliyano ku munsi wa gatandatu, no kuvuga ejo, mu gisagara cya Istanbul mu gihugu cya Turikiya. Bubaye ugira kabiri ikibuga cy'umupira w'amaguru cya Olympique cyitiriwe Ataturk cyakira urukino rw'anyuma rw'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere ku mugabane w'Uburaya. Bwa mbere hari mu mwaka w'2005 igihe umugwi Liverpool wo mu Bwongereza wahura na AC Milan wo mu Butaliyano. Urukino rwagiye mu mapenalty, Liverpool yatsinze ku mapenalty 3-2 ya AC Milan inyuma y'uko iyo migwi yombi irangije urukino inganya ibitsindo 3-3. Rwabonywe nk'urukino rw'akataraboneka mu mateka y'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere ku mugabane w'Uburaya, nyuma y'uko AC Milan yari imbere ibitsindo 3-0 bwa Liverpool mu gice cya mbere cy'urukino. Liverpool yari ihindukije iragaruka mu kwinjiza ibitsindo 3 mu gice cya kabiri cy'urukino. Umugwi Inter de Milan maze gutsindira igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere ku mugabane w'Uburaya inshuro 3, hari mu mwaka w'1964, aho watsinze Real Madrid ibitsindo 3-1. Mu mwaka w'1965, aho watsinze Benfica wo muri Portugal igitsindo ku busa. No mu mwaka w'2010, aho watsinze Bayern de Munich wo mu Budagi ibitsindo 2 ku busa. Yamara Manchester United ntirigera isindira ico gikombe mu mateka yayo, naho imaze gutsinda championa y'Ubwongereza inshuro 8 mu mateka yayo. Urukino rw'igice cya nyuma ice gikombe cy'imigwi yabaye ya mbere ku mugabane w'Uburaya kwa ku munsi wa gatandatu, no kuvuga ejo, rurindiranywe igishika cinshi n'abakunzi b'umupira w'amaguru batari bake. Mu kiganiro muri sanga twatumiye Alain Muhigwa, umumenyeshamakuru w'inkino akorera Radio Kazoza FM, na Suleimani Niyonkuru azwi cyane ku izina rya Papa Utam, nawe nyene n'umumenyeshamakuru w'inkino akora kuri Radio Ejo Heza FM 101.4. Bompi bari Bujumbura mu Burundi. Batumire, ndabaramukije.
Turakuramukije Fidele.
Ndabaramukije nanje Fidele.
Ndabaramukije. Mbanze ntangurire kuri Alain Muhigwa. Iyo migwi ibiri ishitse mu gice cya nyuma cy'ihiganwa ry'umupira w'amaguru y'imigwi yabaye ya mbere ku mugabane w'Uburaya, Manchester City na AC Milan na Inter Milan mu ntunge. Nibyo abantu benshi bari biteze ko iyo migwi ihashika canke hari bitangaza byabaye imbere ko dushika kuri ico gice cyanyuma?
Ubwo mbere uvuga ko umupira w'amaguru ugira tubwe ibitangaza, nuko tukaba dusanzwe dukurikirana ku munsi amakipe igenagenda arahura. Navuga ko ku munsi w'uno munsi biragoye ko tuvuga nka Inter de Milan ko ari abantu bibaza ko yoba yagishitsemo kugihamana, ariko si gihamana. Turavyine yagiye iriyubaka imyaka ibiri, imyaka itatu y'inyuma, ariko kuri ekipe ya Manchester City yo novuga yuko si bitangaza, kuko uravye ingene yagiye iriyubaka cane cane kuva mu myaka 10 y'inyuma agushika kuri uno munsi. Imaze gukoresha amafaranga menshi, nibaza yuko kuja muri final kubwanje si ikintu coroshe, sinubwa si ikintu coroshe, ahubwo ni ikintu abantu benshi babona ko gishoboka. abantu bamaze kubona umugwi wa Real Madrid bamaze kukuramo barabona ko ari ibintu bisanzwe nacyo gituma benshi mbere unashima bayiha amahirwe menshi gukina urukino rwa nyuma rwa finale.
Nawe Yunus Suleiman niko ubibona?
Uko ndabibona mu cyamake imigwi yageze finale navuga ko umugwi wa Inter de Milan utarufite niwo utahabwa amahirwe menshi yo kuba yotsa. Impamvu si yindi murabona umugwi wa Manchester City wari umugwi ufite squade cyangwa se abakinyi ku mpande zose buzuye, haba abakinyi bakina inyuma, abakinyi bakina hagati, abakinyi bakina imbere, numva ko bose bari bamaze kwikwiza. Hanyuma wacura aba ku yindi migwi ari muri iryo higanwa nka Real Madrid, Saint Germain, Bayern Munich ni ekipe zari zisanzwe zimenyera iryo higanwa no kuritwara mu minsi ya hafi, ukacura aba n'imyaka Inter de Milan yari imaze idatwaye icyo gikombe, kuko ndi ukaraba n'imyaka ihiganwa ry'Abataliyani ryari rimaze iminsi ritameze neza, ndavuga nko mu mwaka w'iyi myaka turabye nk'itatu ine ntitwari duherutse kubona iyi ekipe yo ku mugabane yo mu ihiganwa rya Serie A iri ku rwego nk'uko tubonye ko iyi migwi yo mu mwaka uheze nk'izi za Napoli kuko zaratanze challenge cyangwa se akazi gakomeye cyane ku migwi ari muri UEFA Champions League, ukacyongera ko rero niyo Inter de Milan igeze kuri finale. Muri make icyo navuga ngo urugendo yagize rwabaye urugendo rumeze nk'uruyorohera gusumba uko iyindi migwi yaciye mu Manchester City, urugendo yaciye mu rwari rugoye. Ikindi nokongeza ko ni uko Manchester City Inter de Milan ntiwari mu guhabwa amahirwe, kuko turabye aho ihiganwa ryabo ryari cyangwa se ibihe ryari ririmwo n'umupira bakina, ukacura n'iyindi migwi arimo iryo higanwa ntiwaha amahirwe Inter de Milan kuyoshika kuri finale. Gusa yarahageze kubera mu mupira w'amaguru bisi cyo kugirwa yo kwigira icyizere, hanyuma ukavuga ngo ndakina n'ibyo abandi nk'uko twese twari turi muri kimwe mu kibuga turi cumi n'umwe. Irahageze kuri finale rero ubwo navuga ko ihageze ibikwiye kuko yakoze gusumba iyindi yahabwa amahirwe.
Tuza ku mirongo ya telefone dufise William Banda, uratwumva?
Ndabumva.
Uhamagaye urihe?
Hano muri Amerika.
Ufise ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyumviro ushikiriza?
Ni cyumva nashaka gushikiriza, nta kibazo kinini mfite.
Yego.
Iyo urebye Inter de Milan na Manchester City, maze iminsi soma ibinyamakuru bitandukanye, hafi ya byose bigabiha amahirwe Manchester City ko ishobora gutwara kino gikombe, kubera ko iyo murebye Manchester City uno mwaka navuga ino season, berekanye ko Manchester City yerekanye ko ari ikipe ikomeye. Turebye gato nko muri Premier League, murareba ko abantu benshi bahaga amahirwe Arsenal ko yatwara Premier League, ariko Manchester City yaje gukora ibishoboka byose igira itwaye igikombe. Noneho iyo murebwe Guardiola n'ikipe yiwe, bigaragara ko ino season mbese uno mwaka bari bafite target, muziko mu bintu bya mbere bahakazi site yahakazi Guardiola target yabo ya mbere yo kugira ngo bazatwara Champions League. Mwabona ko hagiye bagarukaga muri kimwe cya kabiri, kimwe cya kane, ariko uyu mwaka mwabaye ko yageze muri finale. Ndizera, ndafite icyizere ko nibura 80% Manchester City irashobora gutwara kino gikombe, kuko yo murebye Manchester City impande zose, haba imbere, haba inyuma, haba hagati, ni ikipe ikomeye. Kandi ikindi, nta gushobora kumenya ngo ninde ashobora gushyiramo igitego, ushobora gutsinda igitego cyangwa uwo ari we wese ashobora gutsinda. Ku ruhande rwa Inter Milan nibyo imeze neza kose, nta kibazo ifite, ariko noneho turebe experience y'abakinnyi buri kiti ifite. Mabiba ko site irafite abakinnyi bafite experience, kandi ifite n'abakinnyi bafite inyota yo kugira ngo atware iyi Champions League. Ubwo rero nkaba navuga nti amahirwe Manchester City irayafite kugeza kuri 80%, cyane cyane ko n'ibinyamakuru byose murebe n'aba analyst benshi b'umupira w'amaguru bose baha amahirwe nibura 80-70% ite gutwara kino gikombe. Ni igitekerezo nashaka kongera.
Ndabashimiye cyane, yari William Banda ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muhigwa, kuri icyo cyumviro cya William ukibona gute?
Bon, sino jya kure cyane yiwe nko nabivuze, uravye ekipe ingene yagiye iratera imbere, ekipe kuva mu mwaka 2016 Pep Guardiola yifashe, ona ko yagiye no vuga rubaka umugwi no vuga guhera kuduce guhera migori ku rwandi rw'inyuma cancana no vuga ko neho hatwe amafaranga menshi ariko nko yabivuze hari imyaka wabona yuko afisa amahigo ariko akabantu vuga kantu gatonya kamuciramwo ugasanga ico ikomeza cyashobora gutwara turavuga nk'ikombe cyo mu mwaka 2021 no vuga aho byabonetse yuko bivanye ko dafise umukino uvuga nimero 6 hagati mu kibuga kina nk'uko abandi basanzwe bakina uvuga bamwe bitaba kasiyo ndoje ariko yakinisha nuvuga mu nimero 6 mu constructeur bajya bakuru kintu cyane cyane akunze gukinisha umukinyi witwa Ikay Gundogan cyane cyane aho benshi banabwiye ko umukino za nyuma kenshi akura akunda kubuca bitashwa no kuvuga bimugora cyane gufatira ko no munsi urabona yuko yagerageje kubaka nuvuga equipe na cyane cyane afatiye kuri utu tuntu twose twagiye turamugora nibaza ko naba bakinyi uvuga nk'uko umwaka uheze yinjijemo na cyane cyane avuga no mukinyi Brutaling Galand kenshi banavuga ati iyo ariko arakina adafise umukinya nimero 9 biramugora afise n'indi shwa y'umukinyi ava mu gihugu cha Argentine nibaza ko no mwaka yari bibikwiye mbere ngira ngo nabantu barabirukiro gwa kabiri bakina na equipe ya Real Madrid barabonye hageze yuko uno mugufata ibintu mu ntoke kuri match zikoma ku bintu uvuga babikora nibaza yuko nkuko yaraje kubivuga mu gwa Manchester City barafise no vuga mahigo ariko urukino gwa nyuma gwa marukino gwa nyuma ngira ngo ino stade nyine ya Stade Antatürk yo muri Istanbul umwaka 2005 uko wabivuze yaratweretse byinshi hagati mu gwa Milan no mu gwa Liverpool nibaza ko ku munsi wejo umuntu yovuga byinshi ruko iminota
ngabashimiye ni Abdul Seifu aratwakuye uratwumva
ndabumva neza cyane
utumbereye he
ndi mu Rwanda mu karere ka Rwamagana intara y'Iburasirazuba
ikibazo icyimviro
ya sinzi uko navuga gusa Man City ni ikipe imba ku mutima bya hafi cyane kuko nkuko abagenzi banjye bamaze kubivuga Man City ni ikipe imaze kwiyubaka kandi ikomeye ariko noneho ibyo byose tubifashwamo n'umutoza Pepe Guardiola kuko Pepe Guardiola ni umutoza waje afite icyo ashaka kandi agomba kukigeraho so nukuvuga ngo mu minsi mu myaka ya mbere iri akipe itari yafatwa na Pepe Guardiola wabonaga yuko ikipe itari yiyoroganiza neza ngo ibe yafata nk'imikino nk'itanu ngo iyitsinde yego yaratsindaga nayikurikiranaga cyane cyane ku gihe cya Yayature sibyo ariko nyuma yaho Yayature amaze kuva muri iriya timu
you have 177.5 cents remaining in your account please enter the telephone number you wish
ntabwo naba naratsinze Real Madrid ngo Inter Milan nanire reka reka ibyo ntibibaho Man City fita amahirwe menshi cyane nongera ngo menshi cyane ejo Istanbul ndahakambika intwaro za kirimbuzi harimo iriya ntwaro Erling Haaland ura n'umukinnyi isegonda ku isegonda ashobora kuba yakora ikinyuranyo abifashijwemo n'abagenzi so ejo twiteguye kuzabona umukino ukomeye kandi umeze neza ku mpande zombi ni ukuvuga ngo ejo saa 3 nta kuryama sibyo nta kuryama kuko amaguru tuzaba twashyize mu ibafu zuzuye amazi cyo nabwira abagenzi banjye dufatanyije gukunda ikimu tuzakora imirimo hakiri kare abafite amayekara bicare ku mayekara bareba umukino kandi niteguye yuko igikombe tuzagitwara murakoze
murakoze Pep Guardiola aravuga ko insiguro yatanze gihe batsindwa haze imyaka itatu batsindwa mu rukino rwa nyuma mu gice cya nyuma na Chelsea yavuze ko bitoroshe ku mugwi wa mbere ushikiye urukino rwa nyuma igice cya nyuma kugitwara rutsinda uwo mugwi utsinda ku bwanyu Suleiman niko mubibona aravuga kubu abona kumenga Manchester City iriteguye kurushiriza iriteguye mu buryo bwose haba mu mutwe no kumubiri niko mubibona
ije Pep Guardiola mvuga ishobora kuja kure nawe ariko jewe nkunze kugendera ku zisa amastatistike cyangwa se ibiharuro ubwa mbere ho abantu turamahigwe abantu benshi twe turavuga ko Manchester City ifite amahigwe yo gutwara icyo gikombe yifashije abakinnyi nk'uyo Erling Haaland nibyo nimeyere bitere cyangwa se niwamaze gutsinda ibitego byinshi mu ntanwa ariko iyo ugiye ukaraba neza mu nkino icyo no kwita imatch imkino zikomakomeye Erling Haaland ntagitsinda ahubwo hagiye habaho gukreya espace kuba kinyinka bamwe bamwe nka Kevin De Bruyne agatsinda ibyo navyo kwese kwari byo arashobora kuba strategy asanzwe akoresha ikaba iyo mufasha no kwa yotsinda ugukeneye ku munsi wetu ariko ngo mvuge akantu kombure abantu bakunda Manchester City bashobora kuza kuntahuramwo ariko nabo kanaka bakabona gahana gaciye mu gihe bukomeye cyane ni murabe neza Inter Dombira inzira yawo muri kimwe cy'umunani gishiri cyanyuma iti ama kugerigira muri kimwe cya kane imbere yo baratsinzwe n'ibitsindo yo baratsinzwe ni ukuvuga ni ya ekipe kiri umupira no kuyita Catenaccio ni ngufure barugara kazina barugara na ba defenseur barakubwira ngo turakugara imeta 90 irangire nibyo bango ngo atuke muri prolongation cyangwa se mu gatumu mwanya wa gatunzo imeta 90 yinyongera dukinde prolongation nitwa kina prolongation turaza kumenya ngere tubonka occasion nitwa turonza occasion muri twebwe turaza kwikonkretiza turondere iyo tsinzu cyangwa se turose gitsinde point na kijyamiko mu gihe basanzwe bakina n'ikintu no kuyita ngo Manchester City ikintu ikina ibintu no kuyita ngo ni total football umupira uri moderne wa kino gihe no kuvuga ngo turubaka duhereye inyuma muri build up tuduge hagati mu kibuga tuduge tushike imbere iyo bita zone hote ya Manchester City abari zone base iyo ndi mugore ko barahura nka Inter Dombira bivuze ngo nibyo byose byisunze ukora bitindo Inter Dombira yatsinzwe kugira ishike kuri finale ukacirana na Manchester City abo bakinyi bavuga ko bashobora kubafasha mu matches zikomako biruhara abagize usanga Manchester City ataro atago aba basore ataro harabagize rukomeye cyane ukacirana na Inter Dombira ku matches zikomako meye uko yitwara usanga Manchester City no muri utoyi amahigwe kubera gwarukira usanga uri mu bataliyane bwo gukina bugarira mu buryo bukomeye cyane hanyuma twongeze ko nikindi kintu peko gwarira nkuko mugenzi wanje Aran yabivuze ari mu bibi yabivuze hari kintu akoze kugira ku mafinale akihenda na cyane cyane mu bintu byo kubanza byo kuvuga ngo shwa yanje cyangwa se umukinyi nkwiye gukinisha mwuno mwanya uwuhe murabyibuka kuri finale ya kenya na Chelsea yarayikinye adafite nimero zitandatu uwo twita Mukase amaze kuyikina icyo gihe mwarabonye icyabaye habayo uko mediane yiwe asa n'igirangaye muri uko kurangara byabaye ngombwa ko abakinyi ba Chelsea bahaca ari nko gutembera mu buryo bworoheje ibyo byakinye n'uwo bita Kevin De Bruyne atangira urukino rwiwe bisigura ngo uno munsi kuri Pep Guardiola afite akazi gakomeye tukirengagije ko afite n'amahirwe ko yo tsindwa urukino bivanye n'umukenyi bashobora kugira umunsi w'ejo akosoye ku makosa yari asanzwe akora kuko abakinyi barabasa
murakoze hanyuma kandi Guardiola ntaratsinda igikombe cy'imigwi ya mbere ku mugabane w'Uburaya mu myaka 12 aheruka gutsinda icyo gikombe igihe yari umumenyereza mukuru wa Barcelona kuva avuye muri Barcelona akaja mu Budagi agamenyereza Bayern Munich n'ubu avuye yakaza muri Man City akaba ataratwara icyo gikombe hari benshi bavuga ko yasinze ibyo bikombe muri Barcelona ko yari afise umugwi w'akataraboneka icyo gihe wari wubakiye ku bakinyi bakomakomeye nka Lionel Messi nka Iniesta na Xavi bakavuga ko atazi kubaka umukino awuhereye ku musingi ko bimworohera ashikiye ahantu hari abakinyi bakomakomeye nkabo yari afise muri Barcelona mwibaza ko iki gihe ibyo abamune bagura bavuga ko bifatika Suleiman
ndaba mureba gura ndo bako bifatika kuko no vuga ngo Pep Guardiola kuva kitse mu gihe cyo kongereza ari kintu cyahinduze acari cyane ko yaje ari mu ngoma iyo ari kumwe ari mu kiragano cy'umumenyereza Jurgen Klopp Pep Guardiola mu Jose Mourinho yarariyo ariko Pep Guardiola yaje muri Manchester City ubwambere wo munyemerere mpere ku ntawo Manchester City kuva mu 1973 niheruka iki gikombe cyo ku mugabane wa Burayi ariko inyuma yabo higeze igira n'amahirwe yo gukina n'izo za finale imbere y'uko Pep Guardiola ayinjiramo hanyuma Manchester City ayinjiramo yayinjiyemo ari ekipe idafite abakinyi novuga ngo bakina ibintu biri moderne mwa kino bibijyanye n'umupira wa kino gihe ariko amaze kuyinjiramo mwarabonye asohora abakinyi benshi harimo abakinyi yayatura abantu barabyiruka gishika muri Manchester City baravugije n'induru ati uyu ariko arafatira ku rukoba baramwagiriza ibintu biriya ariko kubera ari umukocha twavuga ngo ni umukocha w'umujeni azi ubwenge yari afite intumbero yo kubaka Manchester City ikiri umupira n'igi Pep Guardiola muri Bayern Munich abantu barabye neza barabona ko yabasigiye ikintu bita identite cy'umupira w'amaguru uri totale wawundi vuga ngo turubaka duhereye inyuma tugere imbere turongere kubaka igitsinda mu gihe igihe yuko imbere aza muri Manchester City ibyo ntibyari bihari ibyo baratwaye igikombe cya championa 2012 cyabaye cya mbere championa y'abongereza batahukanye icyo genda byibuka ariko mugiye kuba umupira bakina harimo Carlos Tevez harimo umuntu bita uyu musore w'umutaliyani nyene Mario Balotelli bari bafite inyuma abantu bitwa bare Scotti bari bafite ba Silva ariko ubiye kuba bari bafite bakinyi bashobora kwabogira ikintu cyo kubaka ikintu kizima ariko nta mupira uri totali bari ko barakina bakina umwese avuga ngo ni gende bidiwe inyuma ryo muzo wa Pep Guardiola yakosoye ibyo bintu araza muri Manchester City abubakira ikintu bita identity ubuze Manchester City muri kino gihe umuntu wese akubwira ko ari yo ekipe ikina umupira mwiza gusumba yandi ma ekipe ari yo ku mugabane wa Burayi ikindi nacyo yongeye agera ku ibyo bintu abubakira identite yongera abubakira na ekipi itwara ibikombe kuri poste pari poste mugiye mu karambo ikibanza cyose kimwe kimwe afite afite ko abakinnyi babiri babiri ndahera usibye mu izamu afite ikibazo nko kuvuga ngo Ederson Moraes adakinye umusore bita Ortega birashobora kumugora ariko urabe muri axe centrale cyangwa se mu bakinnyi b'inyuma bwa defenseur uwo bita Robin Diaz John Stones umusore Laporta urabe Emmanuel Akanji nabakinyi bose umwe adaharundi arashobora kuza gakina neza urabe ku ruhande rw'ibubafu umusore ahari ejo bundi basohoye uwo bita Joao Cancelo abantu bavuga amajambo menshi
ego uherangize Suleiman
azana umuntu bita Nathanaka yisabwe
uherangize turafite abantu baturindiye ku murongo wa telefone
mugwera hezero shatse kuvuga ngo ibintu bamwagiriza Pep Guardiola byo kuvuga ngo numuntu azagashikira muri ekipe nziza ubundi akayifasha gutwara ibikombe bikomakomeye niko biri ahubwo ekipe agiye muri bamuhaye umwanya arayitegura akayubakira proje akongera akanabafasha no gutwara ibyo bikombe iki byemeza nuko imyaka itandatu amaze mu gihugu cy'Ubwongereza atwayemo shampiyona zigera kuri zingahe za
umunani
isatu yikurikiranya ndetse sabwe
umunani muri rusangi simbuza ku giti cya Guardiola ariko championa nuze ibikombe imaze gutwara Man City muri rusangi n'umunani
birumvikana sigura ngo rero aya mahiganwa twese koko Pep Guardiola atari bamumenyereza kuza aje asanga bakinyi bahari kuko yaje muri Man City batabahaje ugiye no kuraba abo yahasanze bose bisa nkuko barangiye amaze no guhindura squad ishyo zigera kuri 3 myaka 6 amaze muri
Manchester City gera ku tubandanye
ndibura ngo ari ubaka akongera gatwara ibikombe
dufise Nsabimana Daniel watumva
sindabumva cyane
ariko twe turakumva
yego nanye ndabumva gatanu kuri gatanu
hari urwami inyuma yawe sinzi ko kwigira yo hari abantu bari kwavugira hafi yawe
okay so murakoze cyane kumvisha bo VOA radio yacu ndagira ngo mbanze mbashimire rwose kuri uyu mwanya muduba abakunzi b'ijwi rya Amerika by'umwihariko abakunda ikiganiro muri Isanga so ingingo muri kuganiraho ni nziza kandi irasobanutse so n'abakunzi b'umupira w'amaguru twe twaremeye Guardiola Pep Guardiola n'ikipe ye mu by'ukuri twamaze kubona ko ari abandi bantu baje basa nk'aho ari ibyaduka niko nabyita bari abantu bari tayari bakina je collective bakinira hamwe bafite uburyo bakorana ukabona ibintu bakora babirimo neza so ngiye rero nkabibona nk'aho ziriga iragira Champions League iyi ngiyi rwose ni yawo ntawo kubitambika ntawo mbona ikipe iri tayari twarabibuze abakunzi ba Arsenal iriya kipe twarayibonye tumanika amaboko ira niyo kipe yonyine umuntu yabonye abo atabonga abanza ari n'ibivejuru umugani wabavuga ikipe idatsindwa ni winning team ikipe ikiruta byose bakorera hamwe kandi ikipe yaba ari abasimbura yaba ari ababanzamo ikipe iri tayari kabisa ikipe yenyine ibona nk'aho yatwaye igikombe aho narangiza predicting avuga ngo Man City 2-1 cya Inter
abashimiye
murakoze cyane
tufise kandi ku murongo wa telefone cheche bahigi ruwumva uratwumva
ndabumva
uhamwe urihe
ndi urundi tufise macha mu zo province
ufise icyo mbere ushikiriza cyangwa ikibazo ubaza
ni nka prediction yuko ndabibona ndavuga yuko Man City cyatwara igikombe byo guho
ndabashimiye
biragaragara neza yuko ushobora kugitwara kubera ugerageje n'imyitozo kuko bari n'isi mikino ya kimwe niyo mpamvu ndahereye mvuga yuko ushobora gutwara igikombe
ndabashimiye murakoze
yego nawe murakoze
mutumire Suleiman ku vyerekeye umukinyi Haaland abantu baravuga ko kuvaje ni novuga nko muri puzzle ni we mukinyi yarabuze gatoyi kugira ngo ekipe ya Manchester City ibe yuzuye neza I mu nguvu niki niko mubibona uwo numukinyi Guardiola yaronse yarakeneye mu kibanza no vuga numero 9
Eko no vuga ko icyo kintu vuze nyene no vuga ko numwe mu bakinyi yarakeneye pe Guardiola kuko Guardiola tumuzi muri FC Barcelona abama wese bakira abana ba FC Barcelona bari yomoye kubera babona ko atazoronka amahigwe gukina muri FC Barcelona kubera FC Guardiola mu mateka yiwe nabwo yarasanzwe azwi nk'umumenyereza kinisha umunimero 9 yuzuye ariko ubiye kurabo ubu yarabaye muri system yo kuvuga ngo ndaza gukinisha uwo bakoze kwita phone numero 9 wa wundi abakina yongera subira n'inyuma arabibamwe imyaka myinshi byamuhaye ibikombe bitandukanye by'amahiganwa ariko byamwimye amahigwe yo gutwara ibikombe bikomako mu byo kumugani wa Buraya byamwimye Europa League byamwimye Champions League uyu mwaka inyuma yo kubona ko umukinyabura atari umukinyi wo hagati mu kibuga atari umukinyi w'inyuma atari umukinyi wo ku mpande byabaye ngombwa kajya mu buzima budagi arongera uyu Erling Brosh Haaland impamvu sindi rero murabona pepe kwa Real asanzwe akina system y'abakinyi bane batatu batatu abo nabo byamufasha mu buryo bwo kuvuga ngo uriya mwatakatize hari imbere abashobora no kuza gukina hagati mu kibuga bigakunda ariko aravuga ngo mugeno zano muri meri 9 ko kwisa bakinyi bakira ku mpande banyaruka bashobora gutanga imipira hariya muri box cyangwa se muri surface uwo sisi umukinyi ahagarara hariya biri kino na Mariko ndahushe no munsi ndizera neza ko ashobora kuzobironka umwanya n'umwanya kuzana Erling Brosh Haaland rero byabaye inyishu kuri Pep Guardiola kuri ya mipira ya holi kwibusa igera hariya kuri point of penalty ikabura umuntu atayikina kubera wa mukinyi wahora ari yahora suri nyuma gukina nka nimero 9 yari mu point numero 9 atabayeme atabahagarara kuri point of penalty ngagume yabaye rero inyishu kuri Pep Guardiola ko yarose umukinyi agwa kuri point of penalty umupira wose ucaracara kuri point of penalty cyangwa se kuri kajya kaburungu kuri murya muri ijya sirifase mu nyezamu ashobora kuyikonkretiza cyangwa se kuyibyaza umusaruro uwo bita Erling Brosh Haaland ikindi nacyo yaje ari umukinyi Luka Bari afite taye se umubiri afite nako gatekinike gakeya ko gutsinda imipira yaba iyo kukuguru cyangwa isi yo mu kirere niba muraba neza uyu musore ashobora gutsindira n'imipira iyo bakoze kwita air balls bisigura ngo Erling Brosh Haaland ni umwe mu bakinyi bafashije Pep Guardiola wana agomba naho ngo naraba mu gituma ageze kuri finale ni ibitsindo 12 yatsinze muri UEFA Champions League bya Erling Brosh Haaland nawe tuvuga abantu bashobora gutavuga ngo yatsinze kuri Real Madrid ubwo barahageze mugabo barabe inzira yaciye mu kugira bagere kuri Real Madrid yatsinze RFC karayibabaza mu buryo bukomeye cyane yatsinze Bayern Munich ibyo byose urumva ni Erling Brosh Haaland yagize uruhare rukomeye cyane kugira bagere kuri finale twizera ko n'ubundi ngo bakinyi bashobora kuza kumufasha n'ubundi ariko kuri finale ikindi nashobora cyane ngo zako Erling Brosh Haaland kubera ubwaguke umubiri afite ngera akomeye
yego uheraheze
adversaire cyangwa ekipe ariko barahura nemperaheza ekipe ariko barahura cyangwa se umugore ariko barahura biba ngombwa ko umushyira kabakinyi babiri iyo mushize kabakinyi babiri rero habaho icyo bita kulibera espace kubondera ikibanza cy'abandi bakinyi bahanganye bakinana na Erling Brosh Haaland bashobora guca bakina birebanga ari nayo mpamvu muri Kevin De Bruyne muri ino minsi ariko arakina atekanye kubera iki haba hariho ikibanza cyabaye nk'igisamaye ku mukinyi kuri ekipe ariko barahura bigatuma Kevin De Bruyne akina neza yirebanga n'ibyo bitsinda rimwe na rimwe akanabitsinda kuko benshi baba bavugiye ku gucungo bita Erling Brosh Haaland
murakoze Asteka na ari ku murongo wa telefone uratwumva
ndabumva neza
uhamagaye urihe
mu gisagara cya Goma muri Congo
ufite ikibazo ubaza cyangwa icyumvire ushikiriza ubushikirize
ni ikibazo kivanze n'icyumvire
mugishikirize
ubundi bwo ndetse ndaraba bo nk'abafana abafana tuvuga byinshi kandi abafana nubwo ko twitoraguza bivanye n'imigudu ukunda no munsi iyi ligue de champions finali zo kimwejo ndabona intambara no munsi iri mu bafana ntiri mu kibuga iri mu bafana gute no munsi baravuga ati Pep Guardiola baravuga ati asigara umunyereza akomeye ariko Pepe turene za umunyereza akomeye ko twanje nje ndakiyemwe umunyereza akomeye kandi anamukunda ariko ntazi gukina azi gukina finali ntazi kuyitsinda nuko gukina yati kitaka yiwe amaze guhura n'abarukaku agahura n'aba Martinez bavuze ko yita amakontra atake yihuta imipira yihuta nawe yamenyereye ya mipira ya mpanguwe box to box urukino rwe rugiye mugora niyo mpamvu kuri byo nk'umufana biragoye kudesida neza n'umwete ngo finale bizotokana na cyangwa no mugusana ariko amahirwe menshi ari kuri Man City ariko hari n'akabazo ekipe y'Amerika koko hajya kusoye yari nze gukina atirinde finale kuko byagiye bigenda mu minsi iheze turabona arakina ariko ahageze ukabura icyo nsi yo kabibura wa mupira mu Bwongereza mupira mu Budage mupira ukina muri Barcelona bakamukamana nuko akaje mbaza umukinire kuri we penotike yiwe urukina buraho rwagenda gutyo hagati yabo iyo migibi amahirwe yahande hatudaho itsinda ringa mu kurangiza ndabasaba abanyamakuru imbere y'uko Burundi buhura na Namibia turashaka mu turondere mumenyereza cyangwa umuntu wese ari muri stafu iyo mu gihe cy'igihugu Burundi uhanga mu rugamba kuko ntibyumvikana mu gutuma kisho babarabo ego umuntu agiye gukora amakosa ariko si niba aza gusiga faidi za zonki akaza guhamagara bariya bacabarara bavuye muri ako Kigali mu Rwanda sinzi byatumye n'ubwo nk'abarundi sinzi byatumye nk'abafana cyo kwabasaba imbere y'uko itariki mirongo ibiri kigera kwa mwakirondere umuntu ukora muri federasiyo y'u Burundi nigire mu gutwerekera igihugu mu gihe wamukoze kandi murakoze
ndabashimiye murakoze ku cyumviro cyanyu ari astekana dufise Nduwamahoro Benjamin uratwumva
ndawumva
uhamagara uri he Benjamin
Kigali
ufise ikibazo ubaza icyumviro
oya na kibazo mfite ahubwo ni igitekerezo kuri match y'ejo
mugishikirize
match y'ejo allo
ndabumva mugishikirize
ngewe match y'ejo kubwanjye uko nyibona bisanzwe bizwi abasanzwe bareba finale ya Champions League match ya Champions League keshi ikipe ibifite amateka arusha indi kipe muri Champions League 90% niyitsinda ariko ejo hashobora kuzabaho itandukaniro bitewe n'uburyo Manchester City imaze iminsi yiruka kuri iki gikombe yaratsinzwe kuri finale mu ndumva ari muri 2021 itsindwa na Chelsea ibyo rero bishobora kuba byarayihaye ingufu yo kuba yabashije kugeraho noneho ku nshuro ya kabiri ibyo nibyo bintu bishobora kuzatuma noneho yongera gutsinda nubwo bigoye gutsinda Inter de Milan nk'ikipe iheruka igikombe cya Champions League muri 2010 ubwo yatsindaga Bayern Munich ibitego 2-1 ariko ibyo byose ndumva izabirengaho Man City itsinde gusa Inter de Milan iramutse inatsinze Man City birayisaba gutsindira muri penalty ikaba yakoresha uko ishoboye kose ikabasha kunganya na Man City mu minota 90 yewe na prolongation none higatsindira kuri penalty gutsinda mu mukino ufunguye byo ntabyo ndi kubona nubwo rwose irusha amateka meza Man City kugira ngo Inter de Milan izatware igikombe ku munsi w'ejo birayisaba gukoresha imbaraga zose igatsindira kuri penalty ahandi ho Man City ejo igikombe izagitwara mu minota 90 yewe ishobora no gutsinda kare cyane kandi izatsinda ibitego diferansi irengeje ibitego 2 ariko Inter de Milan niba ishaka gutwara igikombe igomba kudefanda igatsindira kuri penalty ahatari kuri penalty Inter de Milan ntabwo yatsinda
ndabashimiye ndo w'amahoro Benjamin
ndabwo murakoze
dofisa kandi ku murongo Richmond squad bala uratwumva
yego ndabumva cyane
uhereye he
ndi muri Tanzania
hari abana bavugira inyuma yawe ukugira yo
yego ndi azanaje kure yabo gose
yego ufite ikibazo ubaza icyumviro shikiriza ubishikirize
na nifisa kenyu mbiro nshikiriza nkagira n'akabazo gatoya cyo mbiro nfise nuko dukurikiranye umupira w'amaguru uburyo uhagaze muri uno mwaka biragaragara neza cyane yuko Manchester City igikombe ari cyane bivanye nuko ugiye kuri aba bakinyi fise abeshi nimbari mu bihe byiza ni by'ukuri ntawo bideha ko Manchester City ari mu gihe uhagaze neza unateye ubwoba ku mugabane wa Buraya ikubwiye kuraba muri uno mwaka Inter de Milan ije nayo nyine kugira isike kuri rya rugero rwo kina finale yari yagwanye kandi nayo abakinyi ifite si babi gose ariko ntiyavuga yuko bashyikira abo Manchester City ifite cyukuri irateye ubwoba iyo nkaziye ku ruhande rw'ibanze ndabona ko ku bice birenga 90% igikombe zo gitwara ndetse byoroshye kandi ku bitsindo bitari bike
ndabashimiye murakoze
ego murakoze ariko nari mfite akabazo gatoya mbaza nk'uwo bari hagufi afise inyishu yo kampa
mukabaze munyarusi
akabazo mbaza ni ku bijyanye nyine n'iri higanwa rya Champions League ku mugane wa Buraya na maze gihe kinini ngoma nkurikirana nashaka kumenya agaciro kacu kirya gikombe amahera cyo bagihagaze mu murakoze
murakoze
ego na
mu mwishure Suleiman
murakoze lavuga reka mbere ku wa mbere ku muri abajije ibyerekeranye na prediction cyangwa se uko mbona iyi ki ize urukino rushobora kuzogenda bashobora kuzotsinda runo rukino cyambere cyo Ider hari amakosa tudashobora gukora nk'abantu bakurikirana umupira w'amaguru ntashobora kuvuga ngo itsinzira za kubiye ahubwo kugo abo ibyo banaka bafite bishobora gutanga amahirwe kwa botsinda ukanavuga n'ibyo banaka bafite bishobora gutuma botakaza urukino mubanze munyemere mbere kuri systeme doje cyangwa mbere ku muje bwiyaguye mbere kwabo kwiyo ikwizwe ikipe zigiye guhura ugambire kuri ikipe itsinde isaba kuri ikipe squad bakwifise abakinyi beza bari mu bihe byiza bari motive bafite ikiba motiva kandi bakagira n'ikintu umumenyereza mwiza bakongera bakagira n'ikintu twokwita ngo ikuba badafite ibikondoka uyu munsi muri Manchester City ibyo byose mvuze hejuru nta na kimwe kibuzemo bafite abakinnyi beza guhera mu izamu twabivuze hagati mu kibuga inyuma n'imbere bose nta kibazo na kimwe bafite n'umumenyereza mwiza bari motive no kuba baherutse gutwara championa y'Abongereza na FA Cup bibiheruka mu 1990 aho Manchester United na 1990 aho Manchester United iri kumwe na Sir Alex Ferguson yatwaye triple ibitsinze bikombe bitatu icyo gihe umwafrikazi w'Abongereza yavuze ngo Pep guma Sir Alex Ferguson ni mumwite sa ijambo ry'icyubahiro izina bita umuntu wubashe hariya mu gihugu cy'Ubwongereza Pep Guardiola muri uno mwanya n'abakinnyi biwe bari motive no kwereza gutwara igikombe bibiri barashaka gukuraho amateka y'umuntu yakozwe na Sir Alex Ferguson na Manchester United basanze banahaganye mu bitagara kimwe ibyo bira motive rero kwade se ndayigaruka kumva kiyagaze neza sisteme doje bakira muri kino gihe sisteme doje bakira muri kino gihe yugiye ukaraba ingene bahagarara inyuma ubisanzwe ubwa mbere bakina bane batatu ubwo bugiye kwa muri kino gihe bakina batatu babiri bagashira ko bagacyafata bakinyi babiri bahanganye n'ubundi batatu pito bane pito n'umusatirizi umwe
unyarakutse ubicagagure
yego hageze ku defanda rero uzura abakinyi ba Manchester City badefandira usanga muri defanda abakinyi bagera kuri batanu hagera ko bataka barondera ibitsindo bagenda ari bangahe hagasigara abakinyi batatu inyuma hagera ko baza kwataka imbere ugasanga harimo abakinyi bagera kuri batanu ariko barondera ibitsindo hari imbere ibyo Inter de Milan byifite ishoboye kugarira nibyo kwataka ntabyo tuyiziko ikina defanda y'abakinyi batanu kubera ikipe abakristo babiri n'abakinnyi basanzwe ari muri bakinnyi inyuma ari batatu abapiso piso goshe awo denzel awo bita darmia da imarco ndetse n'umuvandimwe da denzel za mukwize ku ruhande rw'ibuto ibyo nabyo rero bigushyira muri position swa ufite abakinnyi banyaruka bo ku mpande batanyaruka bo ufite abakinnyi banyaruka bo ku mpande ufite amahirwe yo kuba bo mutsindi uwo muntu akirisha amapiso goshe la piso droit hanyuma icyo navuga prediction yawe Manchester City ukiba bana Inter de Milan turi kureba ushobora kuzoboneka nk'ibitsindo byinshi nko kwesha ko barabivuga kubera champion y'abatari yaratuze nka championa igaragaramo abadefenseri beza cyangwa se uburyo bwo kugarira Inter de Milan mungu inaherutse gukina muri Champions League yatsinzwe nk'ibitsindo bike turi kureba ushobora kuzoboneka nk'ibitsindo bike ariko Manchester City ikaba ifite amahirwe menshi yo gutsinda urwo rukino nka 55% mu gihe Inter de Milan ishobora gutsinda nka 45% impamvu si yindi mpaye Inter de Milan Inter de Milan ishobora gucungira kuri contre-attaque igatsinda mu gihe Manchester City ishobora kubaka maze ikanashangana ko igacungira no kuri makosa ya Inter de Milan yo gutsinda igitsinda
mu kibazo nduze yabajije nibaza ko ari Ibala yabajije agaciro k'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya muzi agaciro k'igikombe amafaranga baronka
agaciro no kuvuga ngo ni biharo bingana ko ubwo gusa sinibuka neza agaciro igifise ariko nemeza ko ntihenze nyuma y'igikombe cy'isi nicyo nicyo higanwa nicyo gikombe kiba kizengye gusomba ibindi bikombe hanyuma ikindi nacyo cyakiyongera ko nuko ari n'igikombe urya agaciro si kijya gikombe ijya bari sembole cyane ni igikombe kiguha amahirwe yo kiguha agaciro ku rwego rw'isi burya igikombe ntabwo kiba gifite agaciro karemereye cyane ahubwo aho gaciro umuntu akurayo inyuma yo gitwara.
Murakoze Rafiki Rigirimana, uratwumva?
Ndabumva cyane.
Uri he?
Umagaze i Burundi muri komine Kirundo, Profesi Kirundo, komine Nega, Sandra Kidesan.
Ufise ikibazo ubaza cyangwa icyumvira ushikiriza, ubishikirize.
Na kibazo no baza ubwo no ni basi ni cyumvira cyangwa intererano.
Mubishikirize.
Duko turareba iyo match izobeje. Na nokuvuga Man City ndabisa mu gutana yo gutwara Champions League y'uyu mwaka. Kubera Pepe Guardiola yararebye agura umuhungu araho ni machine. Umuhungu kwa ni machine harandi. Kandi usame gacyoya muhura aserebora namwe mukuragira ngo twarabibonye njya match bahura twa ya Real Madrid cyangwa fans wa Real Madrid. Mugabo urabona ko match ro tour kweri nyene urabona ko ari match iri bien karice kweri nkabavuga ati Inter domira ntamayo menshi fise yo gutwara Champions League ya ni ihangane vraiment Man City ndazira yo bayita ko Guardiola iko mbene guwe kandi azaba gikoreye kandi arafise abakiri bameze arafise abakinyi bameze neza bahagaze neza arafise attack atangorane. Ego
murakoze.
Ego
ndabashimiye
cyane gose.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ijya hirya ariko mada niki winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibuko
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko birasi muhumuro kamana
shofe wenda banashaka kuri wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye bugo
wiki ngo kuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi kombo taxi yaje
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye
kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence Agrola.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga aho turiko tuvuga ku rukino rwanyuma rw'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya ruzobeje ku wa gatandatu hagati y'imigwi Manchester City yo mu Bwongereza na Inter de Milan yo mu Butaliyano. Tukaba turi kumwe n'umutumire Suleiman Niyonkuru akora kuri radio Ejo Heza FM 101 akaburungu kane akaba ari Bujumbura. Nashaka tuze ku mirongo ya telefone tubandanize ku mirongo ya telefone dufise Edi Nishimwe uratwumva?
Ego ndabumva.
Uhamagaye uri he?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Uvuze icyumviro ushikiriza cyangwa ikibazo ubaza umutumire ubibaze?
Ya nagewe cyari cyumviro noshikiriza kuri nombi izotana mu mitwe Ejo.
Ego
aha nini nka jewe nitwa kubera Inter de Milan yo twara kujya ikombe gatsinda Man City
kubera
kubera vraiment ndashaka yuko kijya ikombe kigira mu Butaliyano kubera aracigira kikari gito Ubutaliyano butaronka ijya ikombe.
Turabashimiye.
Sawa murakoze.
Murakoze. Mutumire Suleiman agomba ndababaze mwavuze ko mwiteze ko Inter de Milan kina burya buryo bakina bwa kera buzwi Catenaccio bw'Abataliyano bwo kugara rero ejo ntimwiteze urukino ruzoba guguruye
Oya, turukino ruzoba rwuguruye kuko Inter do Milan irazi ko ari equipe a izobi ishobora kubi izo irushwa irushwa umupira wuguruye rukino kuri Manchester City ushobora gutsindwa mu buryo bukomeye cyane. Reka mere ku jambo ryavuzwe n'umumenyereza Simon amenyereza umugwa wa Inter do Milan. Yaravuze ejo bundi ku mutwe wa gatatu wa kane yavuze yuko Manchester City batemereye guha ni santimetero imwe umukinyi wa Manchester City mu kibuga. Bivuze ngo bazokina icyo bita mu Cyongereza man to man marking, umukinyi ku mukinyi atakumuha akanya na gatoya. Bisigura ngo aho byamaze kumvikana ko kugara kuri Inter do Milan. Ariko ibyo nabyo mu gihe batakaje baro bafite umupira bashobora kuvuga ngo bafashe Manchester City ifise umupira barayigumije. Bafise baro mbega bo baza gufata kwa rupiwa umupira gute kugira ngo Manchester City nyongere kuwukora. Bigatuma rero kwiyoroganiza mu gihe Manchester City bafashe umupira muri icyo gihe hose bikazoviramo akarambara mu ruhande wa Inter do Milan. Kugeje rwose no kwita siniteze umupira urukino rwuguruye n'urukino rwugaye ariko ruzo amahirwe menshi Manchester City yo gukinira mu kibuga cyabo. Mugenzi rero mirizo bicungira ko urumupira ukinjira mu kibuga cyabo icyo dukunze kuyita zone bas. Kuko kibuga kigabuga mu gatatu hariho zone ya mbere urukino umupira ukirigwamo uvuga ngo ndiko ndashaka kurubaka zone ya kabiri ibibiri bisangiye na zone ya gatatu handi umuntu abageze avuga ngo nageze ku kiro kwiza mu mugenzi wa ashaka kumutsinda. Manchester City rizo kiza mu kibuga cyayo cya mbere ikirere mu kibuga cyo hagati na hagati mu ntumbero kugira ngo yubake kuko Inter do Milan kwinjira mu kibuga cyayo bizaba bigoye ariko ikibuga cya gatatu cya Manchester City.
Urakoze. Haba kubaho Norbert uratwumva? Haba kubaho wavuga mpenga umurongo wa ntumeze neza?
Nekanze. Namuro.
Ubu turakumva? Uhamagaye uri he?
Undi majyaro guri Rwanda mu karere ka Rwanda umurenge ni wawiyoga.
Ikibazo cy'imviro.
Ndere na mbere kamanze ndashimira ku sesenguzi mu mwakoze nsinire n'ijwi rya Amerika.
Turabashimiye.
Nsinire n'umutumirwa n'uburyo yasenguyemo.
Arabumva?
Ndumva. Ndumva nye nta kintu narenza ariko Manchester City mubona imikorere yayo imeze gutenda nko ku mugabane w'Uburayi.
Mushaka kuvuga ahihagaze?
Ahihagaze ubu ngubu.
Ni ekipi ikomeye muri shampiyona y'Ubwongereza yarayitsinze iyi season.
Hari abakinnyi se wenda kuzaba yagura cyangwa se hari abo yakongeramo?
Reka umutumire aza kubishyura. Mumishure mutumire Suleiman.
Murakoze uyu muntu ari rurindi cy'abajije novuga ko Manchester City hore kamere kuri aka kantu bavuga ngo ihagaze gute ku mugabane w'Uburayi. Kipigeze umugugeze kuri finale cyangwa se kurukino kwa nyuma no kuvuga ibiri mu maye mu mwego ya mbere myiza ku mugabane w'Uburayi. Ikindi nacyo mu bijyanye no gukina umupira mwiza barakwese kare ekipe kugira ibintu byiza. Icya kabiri uyu munsi yatangwa ari ekipe idafite abafana imbere y'umuzi wa Pep Guardiola ubwo n'umunsi maze kuronka abantu bayikunda mu buryo bukomeye cyane. Ni ukuvuga ngo ni ekipe ikira kintu ibintu byiza. Hanyuma ku kireke n'abakinnyi bashobora kuziyongera muri Manchester City uyu mwaka baravuga yuko inyuma ya runo rukino harashobora gusohoka nk'uwo bita Iker Gundogan ariko ararondegwa n'abakinnyi n'imigwi nka Paris Saint Germain na FC Barcelona naho muri Barcelona bigoye. Akaba hanavugwa na haranavugwa n'uwo bita Riyad Mahrez ashobora kujya muri Mubarabu ariko ku munsi w'ejo yatangaje yuko adashobora kugusohoka mu gwi wa Manchester City. Icyo novuga hagati mu kibuga kuri Manchester City cyangwa se muri uno mwaka nta bakinnyi baratangaza bari kubaravuga ko bashobora kuzozana. Ubwo bavuga ari Jude Bellingham ashobora kwinjira mu mugwa wa Manchester City ariko kugeza ubu baramaze gusubira kuvuga ngo iyo dosiye ya Jude Bellingham kuko yamaze kubagurwa n'umugwa wa Real Madrid. Manchester City ni ukuyirindira ibintu nk'irimwo si ibihe byo gutangura kujya ku isoko, ni ibihe byo kubanza kuraba kugira ingufu zo gutegurira finale cyangwa se n'urukino rwa nyuma. Hanyuma inyuma y'urwo rukino niho tuzomenya ni bande basohoka ni bande binjira.
Murakoze. Tubandanize ku mirongo ya telefone aho Ami Nkurunziza twakwira twumva.
Ndabumva.
Uri he?
Ndi muri Congo.
Ufise ikibazo cyangwa icyumviro ushikiriza?
Icyumviro ushikiriza?
Yego.
Ni kubijyanye n'urukino rwa ICG finale.
ya Manchester City na Inter de Milan. Mwaleko mwanyi mvo?
Ndabu mva?
Mkubuga mwaleka riva za Nishinare gara neza kumugu wa Manchester City uhagaze neza tuto hava tukekera nyayuko vizu hava yezu hazitaka zi Nishinare Mwaleko mwanyi mvo?
Ndabu mva? Mwanda anyi?
Ego kuko kura zivujo I chipe ya mani chipe sikiri kiri tuwa rani chipe wana garagara ko ikamee chani kwa afuga ku misawu kujani nuko kini wana ihagaze kura wana ko umuaka ijana mirani umuaka ya shize nyo kutwara kikombe shiri higa wako umuaka ishwara kujige mirani weza misawu kujani zio kwa hali kutu wana umungu
ndabashimiye
ndabashimiye
cyane
ego murakoze namwe
imbere ko dusezeranaga ndababaze kubganyu ekipe mushaka itsinde ni yihe
ifuza ko Manchester City ariyo itsinda
ndabashimiye
uko iragaragara ko ari mu gukomeye cyane ikwiye gutwara iki gikombe nawe
ndabashimiye
murakoze cyane
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku rukino rwa nyuma ejo rw'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere ku mugabane w'Uburaya imigwi y'umupira w'amaguru urwo rukino rukazohuza Manchester City yo mu Bwongereza na Inter de Milan yo mu Butaliyano tukaba turi kumwe n'umutumire Suleiman Niyonkuru Suleiman harabavuga ko Pep Guardiola umumenyereza w'agatangaza yerekanye ubuhinga bwiwe mu vyerekeye urukino rw'umupira w'amaguru mugabe harabona kumenga ariyumvira cyane kubijanye n'amatakti kuburyo abakinyi be bakina kubijanye na za formation no kuzarahindagura abakinyi ugasanga umukinyi w'imbere amushize hagati w'inyuma amushize imbere ubu mwibaza ko abamwagiriza ivyo abamunebagura kuri ivyo yaberetse ubwo buhinga ko ariko arakora ibyo byose atiyumvira birengeje ahubwo ari umuntu nyene afise ibyiyumviro byiza ariko arerekana ubuhanga bwiwe ubuhinga bwiwe
nibyo arokano kutse bwa dewa akamwagiriza kandi bakamwagiriza afise parti afise n'imango akamwagiriza ko amafinale cyangwa se imifinale yagiye arakina nyinshi zo mu myaka ihese igaragara ko ukwiyumvira kwinshi ni na masisteme mesi ya genda saa kuhindura tatike saa kukinamo kwa sanga limeda limbe zika zima angira ijia liipu za nijia naramu itezeko na habikoli aliko mugi ya kura muno mga nimba tukivu kanyaneza kino yungara gizengi wibazono kila tizi yungu na Manchester United mwini shampiona na huu nye nuhu zitu kwa vangu pijaku ya kubiji yumbiro ahogo ya mbu ya kubugiriki kukume ya rangiza na marotasyo aliko Manchester United kwa rema ze kumumenyano kumuiga mwujia mkumesha na mwujia shampiona hanyuma ukindi kintu no cyamvuga nikerekeranye none mwaka muri Champions League nimba mwarabonye urukino rwa mbere bakigira Real Madrid inzi ko mwabonye ko ntaramprasema yagize ntabwo yigeze asubirira kukuri kukwirinda ya makosa bamaze imisi ya mwagiriza kuvuga ngo uno munsi uwo mwana yumvira ibiri reka cyenda bikora hanyuma bira nibyo bijya kumenyesha yararabye uno mwaka siko yabigengeje ahubwo yaravuze ngo equipe ntanguje mu kibuga ko mbonira kirampa ibyo nifuza kudatsindwa n'umugore wa Madrid bitindo binyarutse cyane se byinshi reka ndayigumizemo kuko ni nahindura nkashyira mu abandi bashobora kuza kwiyumvira ko sinzi ndashobora gutatsinda ndashobora kuzigira kika nkatatsindwa nina tsindwa baraza kuvuga yuko ari bwa bwenge bwa nina koreje byinshi ibyo bino bwa ko yarose abantu bamwegereye staff mwegereye imufasha gutegura icyerekanye no gukina inkino bavuga ngo ni stage knockout ha handu tsindwa ukavamo finale ya Ricardo de mi finale yaraje akosora nayo makosa mwarabonye ko atiyumvira ibintu byinshi cyane sisema kina y'abakinnyi batatu inyuma mwa kino gihe soni zakamwegeza imbere gato ariko hagera kwa defanda akamusubiza inyuma n'ubundi akafite na Rodrigo garuka inyuma mwarabonye ko no muri demi finale atsinda Real Madrid mu rukino rwo gusubiriza ndetse yakiye yaramuhaye itsinda hanyuma ku bakinnyi b'imbere nta kintu na kimwe uno mwaka yigeze ahindura kuri Bernardo Silva n'uwo bita Jack Grealish n'uwo bita ikere gundo gara sanke se Kevin De Bruyne harandiwe murabona ko
ntakindeze amusaba kujishi ngo usubire inyuma uze kundefandira usibye ko akunda kumusaba gusubira inyuma rimwe na rimwe kuma colonel ahandi hose bamusaba ko kini by'umunebere keza kina wakino gihe no gukina ukaronde mupira bikunze ubuze guma hariya kuri point of penalty ngo yose bitinde ndavuga ko no mwaka ikintu cyo kwivangira cyangwa cyo kwiyumvira byinshi uyu mwaka niya kigaragaje isigura ngo no kuri interest domira bishobora kuzabonurukiro gwiza nkuko yatweretse aka bwo gukina ibintu biri hamwe bose bakumvikana ariko bimwe n'ubwenge bw'abakinyi bifashanije n'ubwo umumenyereza umumenyereza n'umwaka yahaye abakinyi umwanya wo kwiyumvira ubuzima ko yiyumvira wenyine
yego hari rero twavuze sinzi umwe mu bahamagaye yavuze ati mu rugo rwo kino rwa nyuma uretse abakinyi n'inguvu z'abamenyereza nabo bakinyi yavuze ati uzoba afise inyose takurusha uwundi niwe azotsinda icyo gikombe niko ubibona
ego oya ufite inyota kurusha ubundi nta numwe adafite inyota kino gikombe kuko niteka rikomeye cyane iyo gitwaye ariko bita Pep Guardiola arafite inyota gutumba kuko ekipi ya Manchester City imaze imyaka ni kuva mu 1998 niho yatangujwe ari y'abana bo mu ibarabara yo gufasha abana bari muri vacances kugira ngo ntibashobore kujya mu buhumbu bakabafasha mu nyuma mu 1994 yaje kwitwa Manchester City icyo gihe nta gikombe na kimwe cyo kumugabane wa Burayi gikomeye iratwara. Pep Guardiola amaze imyaka myinshi ari muri iyo ekipi igera kuri 6-7 ataratwara icyo gikombe yaratwaye shampiyona kandi bitatu yikurikiranya novuga ko ari amateka meza kuriwe yaratwaye na shampiyona agize amanota 100 atarumwe arayagira muri shampiyona y'Abongereza ariko si ibyo abantu baravuga ngo ibyo byose barabikoze mu gihe tukuronderako n'ikintu bita igikombe gisumba ibindi ku mugabane wa Buraya ni byiza kuko ari bisumba ibyo abandi batakoze ngaha mu Bwongereza muri Manchester City bivuze ngo Pep Guardiola niwe afite inyota gusumba ekipi ifite ibikombe bigera kuri bitatu naho bacyogitwara kuri Inter de Milan abantu bazobashimira kuko bazobona ko aho bategeza kugera barahageze kuko finale kubageze ko abantu bose bibana bayanamahirwe kuyigeraho mu gihe Manchester City yatanguye rino higanwa abantu bayiha amahirwe yo gutahukana iryo higanwa bisigura ngo Manchester City kudatwara kino gikombe ku munsi w'ejo nibaza ko bizabasaba yindi myaka y'umwanya muremure kuko bazogira ikibazo psychologique mu mutwe bongera bagira n'ikibazo cy'uko ekipi ishobora kuzoshyira sama kwari bashobora kuzohava anayivamwo mu gato batwaye kino gikombe mu gifaransa baravuga ngo c'est maintenant ou jamais n'ubu cyangwa ntibizobe kuri Manchester City kino gikombe barakigeze gusoma
yego muri abo bandi nebagura Guardiola baravuga ko hamwe atotsinda iki gikombe ejo mu rukino rw'ejo ngo ivyakoze byose yakoreye Man City ivyo bikombe yatwaye vya championa ningene yakomeje uwo mugwi akagushira ku rundi rwego ngo bizoba bibaye imfaga gusa niko bibona muri make
ntabwo bizoba bibaye imfaga gusa kuko kumara amateka guma yanditse ahubwo gusa bizoba bibonetse ko Pep Guardiola atari umumenyereza wo kwizerijana kwijana ko yo guha bya bintu byose wifuza kuko araho uri muntu abigeraho bikamunaniye mugabo jewe kugeza n'ubu mu gihe ibyo bitaraba ndakizera ko ari umumenyereza mwiza ashobora kuguha ibyo wewe utari wibaza ko uzogeze ko kuko ntawari azi ko Manchester City yotwara shampiyona y'Abongereza inshuro zitatu yikurikiranya awari azi ko bakwiza amanota 100 awari azi ko mu myaka 6 botwara nk'ibikombe birenga bine bya shampiyona n'ikindi kintu 5 bya shampiyona urumva icyo ni ikindi kintu gikomeye ubwo ntashobora kubyibagira gusa bazovuga ngo Pep Guardiola hari icyo yadufashije mu gahoro n'ibindi yatuburiye aricyo bita UEFA Champions League yaratwimye kujya ku gasongero k'abanyamurayi ariho bita muri UEFA Champions League gutwara icyo gikombe
ngo ijambo rimwe hasigaye nk'imisegonda mikeyi mwibaza hamwe atotsinda ejo ko bishobora kumuca inkokora akanarangiza kontrari wirangiye akava muri Manchester City chance ubandanya mu misegonda 30
birashoboka kuko yayigeze no gutangaza ko ashobora kuba agiye kuruhuka mu byo kumenyereza amatrebio imbere yo kongeza amasezerano muri Manchester City yaravuze ko ashobora kuba agiye kurahonera umugwi usero kuyagaza akaba yomenyereza Brazil muri kino gihe nta mumenyereza ifite ahubwo ni mutima atangara imubonye nk'ejo hamwe yose kiba kino gikombe agacya kuvuga ngo kwiyitwa umugabo na Pep Guardiola yahagaze
murakoze
muri Manchester City
murakoze
kumenyereza nka za Brazil
murakoze ndabashimiye yari Suleiman niyo nkuru azwi ku izina rya Papa Utamu twari ko turavuga ku rukino rw'ejo rwa nyuma rw'igikombe cy'imigwi yari ya mbere mu karere k'Uburaya ruzohuza Manchester City yo mu Bwongereza na Inter de Milan yo mu Butaliyano ndashimira umutumire ndashimiye namwe mwese mwashoboye gukurikirana ikiganiro abahamagaye bakabaza ibibazo bagashikiza n'ivyumviro ndabatumiye kubandanya mudukurikirana kuri radio yanyu mu biganiro byacu radio yanyu ijwi rya Amerika mukurindira mugira ibihe byiza.